ubu ijwi rya Amerika ribandanyije ku bashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka turaba ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na Oriane Tangishaka yoboye ibiganiro byo kuri Nosa uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi haraye hatangujwe inama mpuzamakungu y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bya Afrika igira iya cumi mu bikorwa byo kugurura iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yongeye kwagiriza u Rwanda ko rukibandanya guhungabanya umutekano w'u Burundi inkuru yateguriwe n'ijwi rya Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tuyigezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana akorera I Kigali mu Rwanda
Inama igira cumi y'umuryango w'ibihugu byo mu biyaga binini bishika cumi na kimwe yuguruwe kuri uwa gatanu n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ngoro y'amashingamateka mu ijambo ryiwe Petero Nkurunziza yabanje kwibutsa icyatumye umuryango CIRGL utanguzwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri aho yasiguye ko wagiyeho kugira ufashe mu gukinga ku ndyane ziba muri ibyo bihugu kurwaniriza hamwe imigwi igwana no kurungikiranira abagizi ba nabi binyegeje muri ibyo bihugu mu gihe habaye kutumvikana hakaba ibiganiro aha rero president Nkurunziza avuga ko inyuma y'imyaka 19 umuryango ubayeho u Burundi butashimiwe nk'uko bikwiye kandi bwaragerageje gukurikiza ibisabwa aha akaba yagarutse gukutarabana ryiza hagati y'igihugu arongoye hamwe n'u Rwanda yamenyesheje ko mu bitero byose avuga ko bimaze gukoregwa u Burundi kuva mu mwaka w'2015 igitero giherutse kuba muri commune mabayi mu ntara cy'ibitoke arico cyahitanye abantu n'ibintu byinshi bijanye n'umutekano u Burundi bwagumye butegwa cyane n'imigwi yitwaje ibigwanisho kuva mu mwaka w'2015 abagizi ba nabi bazanana hanini mu Rwanda no muri Congo bashigikiwe barigishijwe kandi bafise n'ibigwanisho bahawe n'igihugu cy'u Rwanda cyahungabanije umutekano wo muri ibi bihugu byo mu karere muri kahise katara ka kera mu bitero byose byabaye igiheruka kuba nicyo cyahitanye abantu benshi n'ibintu byinshi mu ntara ya Cibitoke muri komine mabayi ihanuriwe n'u Rwanda urongoye inama nshingamateka y'inama mpuzamahanga y'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini ya Afrika CIRGL akaba n'umukuru w'inama nshingamateka y'igihugu cya Congo Brazzaville Isidore Mvuba we yiyamirije muri rusange imigwi y'abagwanyi yose avuga ko ibuze iterambere ry'ibihugu biri muri uwo muryango nakaryo kuri uwo muryango wacu ko gutera ivyatsi imigwi y'abagizi ba nabi twivuye inyuma n'ibikorwa by'imigwi yitwaje ibigwanisho ikereza iterambere ry'ibihugu byacu hamwe n'amahoro yo mu mitima ku banyagihugu no gutekana kugira biteze imbere aha turahamagarira amakungu gusubira mu ngingo yafashwe ku bijanye n'inyishu ku bibazo biri mu bihugu bimwe bimwe ingingo tutoreka kuvuga ko zishobora kuba intambamye mu gushikira amahoro twarose inyuma y'inguvu nyinshi Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka y'u Burundi akaba ari wazoshikirizwa kuri uwa gatandatu uburongozi bw'inama nshingamateka bw'uwo muryango we yahamagariye abashingamateka b'ivyo bihugu kwama bakorana mu gukinga ingwano ibihugu ducuditse hamwe n'abashingamateka bo muri aka karere bahamagarirwa kwama bakoranye kugira bagire icyo bakoze mu gukinga ukutumvikana hamwe n'ingwano zishobora kwaduka zigahitana abantu n'ibintu ikintu bakwiye gukora mu ngingo zose zofatwa no gushyira mu ngiro amwe mu masezerano y'ubumwe bwa Afrika kuba atakigwanije coba kikivugwa mu mwaka w'2020 Leta y'u Burundi iherutse gutangaza ko isubiriye gutegwa izo kwivuna ahanini itunga agatoke igihugu kibanye cy'u Rwanda igitero giherutse cyabaye mu ijoro rya 16 tukiri wa 17 muri komine babaye mu ntara ya Cibitoke umuvugizi ya leta hamwe n'igisigara cy'u Burundi bose bemeje ko cyakozwe n'igihugu cy'u Rwanda ariko ku ruhande rw'u Rwanda barabihakanye
U Rwanda rusigaje iminsi mike ngo gwinjire mu cerekezo c'2020 rwihaye kuva mu mwaka w'2020 Radijwi rya Amerika yabateguriye urukurikirane rw'inkuru zizogaruka kuri buri rwego ikicerekezo cibandaho Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru ku mavu n'amavuko y'icerekezo ca 2020
Icyerekezo 2020 Rwanda rwihaye kirabura iminsi iri munsi y'ukwezi ngo kigere n'icyerekezo Rwanda rwihaye rufite intumbero yo kuzaba hari intambwe ifatika kandi igaragarira buri wese yateye mu iterambere mu nzego zose zihatse ubuzima bw'igihugu n'abagituye Icyerekezo 2020 cyangwa se Vision 2020 cyangwa se Vision 2020 mu ndimi z'amahanga gikomoka mu ruhererekane rw'ibiganiro ngishwa nama byabereye mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro kuva mu mwaka w'1998 kugeza mu 1999 nk'uko biboneka bari bateraniye muri ibyo biganiro bumvikanye ku buryo busesuye ko hakenewe gutanga isura iboneye y'u Rwanda rw'ejo hazaza Mbere y'ibyo ariko habanje kwibaza ku bibazo bigamije kumenya ejo hazaza h'igihugu n'abagituye nyuma y'imyaka 20 ibyo biganiro nibyo byavuyemo gushyiraho icyerekezo 2020 muri make icyerekezo 2020 ni ukuvuga kuva mu mwaka w'2020 kugera mu 2020 muri iminsi mike kigamije ku Rwanda rwaba igihugu gishya gikomeye kandi kibumbye igihugu giterwa ishema n'imico myiza gihamye muri politiki kandi nta vangura iryo ryo ryose rirangwa mu bagituye bose ibyo ariko ntibyari bihagije kuko hashyizweho n'inkingi z'ibanze zashingirwaho icyerekezo 2020 mu rwego rwo guhangana bya nyabyo n'inzitizi zari zugarije u Rwanda n'abarutuye ku isonga hari ubukene igihugu kirimo imyenda myinshi n'ibindi muri izo nkingi kwikubitiro hashyizweho gahunda yo gusana igihugu no guteza imbere imibereho y'abagituye mu rwego rwo gushimangira ubuyobozi bwiza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi hari kandi inkingi ijyanye no guhindura ubuhinzi bukaba urwego rugamije inyongera agaciro kandi rurangamiye isoko bukaba imbarutso y'iterambere y'izindi nzego mu mirongo migari yashyizweho mu rwego rwo kugera ku cyerekezo 2020 harimo no guteza imbere urwego rw'abikorera rurangwa n'ipiganwa tutibagiwe n'umuco wo kwihangira imirimo abari mu biganiro byo muri Village Urugwiro banemeranije ku iterambere ry'ubukungu bushingiye ku bantu bafite ubushobozi n'ubumenyi mu burezi mu buzima ubuhanga bushingiye ku nsanganya bumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho cyangwa se ICT haba mu nzego za leta mu bikora ndetse no mu miryango n'amashyirahamwe bitegamiye kuri leta Kuba ari muri ibyo biganiro ibyo byagombaga kwitabwaho mu ikemurwa ry'ibibazo bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage ubuzima n'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore hari kandi inkingi y'iterambere ry'ibikorwa remezo hakubiyemo guhuza uburyo bwose bwo gutwara abantu n'ibintu ikwirakwizwa ry'ingufu n'amazi n'ibikorwa bishingiye ku nsanganya bumenyi rishingiye ku ikoranabuhanga mu itumanaho Nyuma y'ibyo haza kandi inkingi y'iterambere ry'ubwisanzure n'ubutwererane mu by'ubukungu mu rwego rwo karere no hirya yako Abagenye icyerekezo 2020 bateganije ko cyagombaga kugerwaho mu busabane n'ubwumvikane bw'abaturage budaheza kandi bishyigikiwe na leta ifite ubushobozi iterambere ry'u Rwanda rigomba kubakira ku mutungo w'ingenzi rufite ariwo bana barwo ngo kuko abateguye ingamba babiteganyaga hari zimwe mu nzitizi zagombaga kubanza kuva mu nzira gusa kubera umwanya muto ntimuza kumva uko buri nzitizi yasobanurwaga n'ubutegetsi mu buryo bwimbitse iya mbere hari ukureba aho u Rwanda rwari ruhagaze bishingiye ahanini ku mateka yakunze kururanga mu bihe bitandukanye arimo n'amateka sharira yabyaye jenoside mu 1994 icyo gihe imibare yatangwaga n'ubutegetsi yagaragazaga ko abanyarwanda 60% bari bakenye cyane Hagombaga kubanza guhangana n'igunduka n'igabanuka ry'ubuso bw'ubutaka bwahingwagaho ndetse no gukemura ibibazo kamere by'ubucuruzi mpuzamahanga. Mu kujya n'icyerekezo 2020 hagombaga no kubanza gusuzuma ikibazo cy'ubukungu bushingiye ku bikorwa fatizo byari yanga ndetse n'icy'ubushobozi buke bwariho mu nzego zikorera abaturage. Ubutegetsi bwagombaga kandi guhangana n'iterambere ry'ubushobozi bw'abantu ryari rikiri hasi tutibagiwe n'ikibazo cy'imyenda ya leta yasumbaga ingengo y'imari y'igihugu. Nitwasoza kuri izi nzitizi tutavuze ko leta yagombaga guhangana n'ingaruka za jenoside zageze ku mibereho y'abaturage n'ubukungu bw'igihugu. Muri rusange mu kwiha icyerekezo 2020 leta yari ifite intego y'uko Rwanda ruhinduka rukaba igihugu cy'ubukungu buciriritse mu mwaka w'2020 bigasaba ko hari umubare runaka uzabugaragara hakabaho kandi kugabanya imibare y'abakene n'icyizere cyo kubaho kikarushaho kuzamuka hagombaga iterambere ry'ubukungu butajegajega no kugabanya uruhare rw'imfashanyo z'amahanga u Rwanda rwiyakiraga aho kugira ngo ubukungu bukomeze bushingire ku buhinzi bugahinduka ubushingiye ku bumenyi aho byari mu gihe giciriritse mu gihe mu buryo burambye hateganyijwe kugira icyiciro cy'abaturage bari mu bikorwa byongera ubukungu no kwihangira imirimo ku rundi ruhande bagenye icyerekezo 2020 bavugaga ko hari abashobora kubifata nk'inzozi bidashoboka cyangwa se haba harimo icyafatwa nko gukabya mu bindi biganiro bikurikira tuzareba kuri buri rwego uko byari byifashe ndetse n'uko byifashe kugeza ubu uwavutse icyo gihe birumvikana ko baruzuza imyaka 2020 uwariho yarabayeho ate niba kiriho ubabayeho ate muri Vision 2020 reka tuzakomeza ubutaha wagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
barakoze bagenzi bacu Desire Hatungimana na Eric Bagirubusa ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
aya makuru tuyatanguriye ku cegeranyo cishirahamwe Human Rights Watch cagiriza urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD ko rwa urabuje abanyagihugu mu kubatoza intererano y'amatora y'umwaka uza hagati y'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka wa 2017 n'ukw'indwi muri uyu mwaka turimwo mu ico cegeranyo ishirahamwe Human Rights Watch yasohoye uyu munsi kwa gatanu ivuga ko abantu batswe amafaranga y'umurengera abandi barakubagurwa gushikaho naho bapfungwa mu gihe abandi bambuwe amatungo yabo canke bimwa ibintu bafitiye uburenganzira iyo raporo ivuga ko hari n'abanyagihugu bategetswe kuja kubaka ingoro za CNDD-FDD nk'igihano cuko batarishe umugambi wa CNDD-FDD wo uvuga ku rwaruka rwawo rwama rwafuzwe nabi cyane gose rwambitswe ibara n'abansi b'u Burundi bashaka kuruca intege kugira ngo rureke gukunda igihugu no kugikingira ni inkuru ya Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ishuri ry'Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Iyo raporo yitiriwe abana bacu bicwa na kigoyi kubera guterera ijwi rya Amerika ryabonye ivuga uburyo n'inzira nyinshi abarundi basabwe gutanga intererano y'amatora y'umwaka uza yibutsa ko izo ntererano zatangishijwe hagati y'ukwezi kwa 12 2017 n'ukwa 9 uyu mwaka Human Rights Watch yibutsa kandi ku rugo rwose rwasabwa 200,000 z'amafaranga y'amarundi umunyeshuri afite imyaka yo gutora agatanga 1,000 mu gihe abakozi ba leta n'ibisata bishamitseko bayakatwa ku mishahara buri kwezi Muri cyo kiringo cy'imyaka ibiri hafi uwo muryango uhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu wagiriza bamwe mu bajeje intwaro n'urwaruka rw'imbonera kure kuba barikitse mu kiza bakaka impano n'amafaranga atateko na rimwe riyagenga Human Rights Watch isigura ko amatohoza yakoze yerekeye nta 13 kuri 18 zigize Burundi n'abarundi bahungiye mu bihugu bibanyi mu Burundi kuba abakozi bayo batemerewe kuja ku rubuga bavuganye n'abantu kuri za telefone bamwe mu bavuganye n'iryo shira hamwe baribwiye ko barihishijwe amafaranga arenze ya leta yagenye abandi batangisha injuro nyinshi mu gihe habatigeze bahabwa ibitansi nk'uko itegeko rigenga ico gikorwa ryabitegekanya bamwe mu bajejwe intwaro n'imbonera kure bivugwa ko bakoresheje iterabwoba mu gukubita hamwe no kubangamira abanse kuri habongera babuza guhabwa serivisi za leta abantu 51 mu baganiriye na Human Rights Watch yandika ko bayibwiye ko imbonera kure zashize amabariyeri mu mabarabara bankirwa kurengana batabanje kwerekana resuri barihiye ko bamwe bakaba bemeje ko banafunzwe Abarimye nabo hari ababwiye umuryango ko imbonera kure zabatwaye ibikoresho nk'amasuka imipanga n'amafaranga bongera barakubitwa kuri ayo mabariyeri abantu 27 bo mu ntara 8 Human Rights Watch imenyesha ko bayiganiriye ibikurikira ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwabujije kuja mu masoko batabanje kwerekana amaresuri cyanke kuriha mu gihe abandi 7 bo mu ntara 6 bavuga ko babujijwe kuvoma ku mabombo rusangi Abandi barundi 16 bo mu ntara 9 basiguye ko abajejwe intwaro babimye uburenganzira bwo kwandikisha abana canke gufutisha abapfuye kugira ngo basugereze kuri hamwe mu bavuganye n'iyo shira hamwe rihanira ubwigenge bwa kiremwa muntu 20 bemeje ko abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bamwe basubije inyuma baje kwivuza mu gihe batabarekanye aho bari hinterano y'amatora abacuruza bato bato cyo kimwe n'abadandaza harabavuze ko batanze inshuro 25 zose zayo basabwa ariko bagahabwa resho 2000 bitarenga hari n'abatanze inshuro nyinshi mu kwezi kumwe kuva mu ntango z'umwaka 2018 naho imbonera kurezagirizwa kuba zikitse nyuma y'ububasha bwo gutoza interano y'amatora mu guterwa abanyagihugu kubakubita ukubambura ibifungurwa n'ibitungwa hamwe no kubategeka kuja kubaka ingoro z'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD abantu 38 bo mu ntari 9 nibo batanze ubwo buhamya naye abantu 14 bo mu ntara za Muyinga Kirundo na Cankuzo bavuga ku rwaruka rwa CNDD-FDD rwategerera abanyagihugu mu bibanza by'amashirahamwe yo gutabara atanga ifungurwa ku bakene cyane maze rukabakubagura abandi rukabankira kuzakira canke rukabaka ivyo bahawe Lucy Maja twara Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga kwibi bisa no gutuma abantu babaje basenda CNDD-FDD ariko ayo mabi leta kenshi ivuga ko abayegeka ku nzego z'umutekano n'urwaruka rw'umugambwe iturukamwo arabansi bashaka gucafuza igihugu nabajije Maja niba tahuye na be nabo
selon notre méthodologie à Human Rights Watch on peut pas tout simplement causer avec quelqu'un qui se présente comme quelqu'un qui souhaite tout simplement causer avec Human Rights Watch pour salir le pays. Bien sûr, parfois on
peut Human Rights Watch dukora mo ntidushobora gufa kuvugana n'umuntu wese aje gutyo yifuza gucyaza
niko
aho tuvugana n'abagwanya leta kandi bafite izindi ntumbero iyo bishitse ubwo tubuhamya dukoresha mu kwerekana iho nyangwa ajyagateka kazi na muntu twe twirondereye abantu ngira zacu kandi twebwe nyene twiganiriye nabo muri iki cyuka ibintu se bihabwa isura ya politike nibaza ko leta ishobora kuvuga iti oya turazi Human Rights Watch nk'abandi yavuganye nabo atari abatugwanya nizo barya mbere bakoresheje uwo mukenyuro ngo bacyoze igikorwa cya Human Rights Watch ariko turafite natwe imikenyuro kugira ngo tuvugane n'abakorewe amabi be n'ibyabona
buri gihe des stratégies pour bien cibler pour parler avec le vrai témoin le vrai victime
amabi mbonera kureza ikunze kwegekwa ko indongozi za CNDD-FDD zagarutse ko ku itariki ya 17 k'umunani uyu mwaka hibukwa umunsi wazihariwe nkaze no ndaruvukanye yavuze ku izina ry'inayibonye z'uwo mugambwe
urwaruka rw'imbonera kure ni inkingi y'umugambwe wacu CNDD-FDD nico gituma basesa nguyoze ibihemu n'abandi bansi ba demokarasi bakoreshwa n'abakoroni bamaze imyaka badahengeshanya kururementaniriza kurukora ntibishushe no kurukura kubuntu ngo rucike intege cyangwa ngo ruhamuke muri iyo ntumbero turakeje mwivuye ku mutima urwaruka rwacu ukuntu rutigera rugugumwa ngo rusamarire abashaka gucira icanzo intwaro z'igikenye n'agahotoro abarundi biyamirije kandi bamaze gusezerera umugambwe CNDD-FDD wibungenze insinzi itagabanije ntihagire uwo mwemerera ko abaca mu ryahumye ngo adukure mu minwe iciza twamaze gufata turushe kandi tuvunitse
ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uwo mwaka hibuka imyaka 57 Burundi bumaze bwikukiye niho Perezida Nkurunziza atangaza ku itegeko ritangisha interano y'amatora rihagaritswe hagasigara hari havyishakiye Perezida Nkurunziza nta gitigiri cyatangishijwe yashize ahabona cyo kimwe n'abashikiranganje b'ubutunzi n'intwaro yo hagati bari yagejejwe kuyegeranya gusa umukuru w'igihugu yari yashikirije agitanga uwo mugambi yavuze kuje kurinda Abarundi kuzarinze mu kwitunganiza amatora kwa azosaguka azoja mu bikorwa by'iterambere Roger Burika neza ijwi rya Amerika
urakoze Eloge muri Republika Demokrasi ya Kongo naho abafasoni hamwe n'abigeme bo mu kampe ya Rusenda bashika 2007 bafite imyaka iri hagati ya 12 na 45 y'amavuko bavuga ko babangamiwe no kutaronka ibikoresho by'isuku bibafasha mu gihe bari mu butinya nka umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika ya Rusenda Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bo mu kampe ya Rusenda bamwiganira ukuntu ukene bw'ibikoresho by'isuku buba bangamye
ikibazo dufise buri kwezi turajya mu maraso nkuko bizwe ariko nubwo tujya mu maraso ntituronka ayo makotegisi twambara ntumesa ngibiki nibiki ugasanga nanye ndafite ikibazo mu rugo
borane duhura naze bakenyezi birazwi ko misi yose buri kwezi twinjira tukajya mu maraso ariko aho bigeze ubu kotegisi baduhaye zaheze kera o aya ni nk'amezi ndwi nibaza tutaronka kotegisi ubu hagezeho twumva ko ngo haje kotegisi ngo gukura ku mwana w'imyaka 12 kugeza ku 20 sasa twebwe bwo ku 20 kuduga ntiturimo nitukigwara hagwara abo bana batubwire rero nikibazo cy'amasabune nikibazo kirengeye noneho naho wokoresha icyo cyaho utarose sabune yo kukimesuza nikibazo niba rero basi batubwire ko byahagaze tubimenye ko byahagaze cyangwa bibandanya hama baduhe
amakotegisi n'ukuri yo tutayafise n'ukuri turamaramara hari giye tugenda mu nzira bikadutombokana tukagira isoni tukaguma twibinda bindu bukwembe nta bukwembe nabwo dufise none ubu tugiye kubaho gute n'ukuri turasabye impuza makungu badufashe nkuko hari haseri duhereza ibikoresho byacu kuko amakotegisi aratumara majije cyane rwose
biratugoriye tugiye mu mihango yego tukabura nyene icyo twokwifashisha utagira gasabune umaziye kubijamo nubundi nizangorano uca ku bantu uri kurabanuki tusaba yuko nyene bo tunyarukiriza bakaduhereza kugira nyene ngo turwanye iryo sukuri
nuko uvuga twebwe muri kambi ya Rusenda dufite ibazo bitandukanye nuko uvuga ubukene buratwije bw'amasabune aho dusha tugenda tunukira inzira naho umuntu akibona ahana hagarara ariko nsindi ko tukiri muri haseri cyangwa baduhebye ngo kimwe gusa batubwira aho twaduhagaze muri iyi minsi nuko tukaba tusaba kugira ngo abantu bashike imbere muturebe umutubarize kuko umuntu wese ajojwe isuku maze kubura isuku ubuzima bwe babwononekaye ngiyewe ubungubu nisubira kubijamo nzagenda mu bakuru nicare kuko nta soni higira nabo ntibibatera isoni kuko biramaramajije kubona tugenda turi ko tuva ibikoresho byacu barabiteguye nibaduhereza ibikoresho byacu nibaduhereza ayo makotegisi twubye turikwiza kuko turateye isoni n'ukuri
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
ibitigiri bikere by'abiyandikisha gutaha byatumye umugambi w'ugutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania uba urahagaze ni mu gihe benshi mu mpunzi bidoga kwicatumye bahunga kitarava mu nzira umunyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaragendeye ikampi yanduta kwirabira ukuntu byifashe
Harachi ingizi tatu ya tamazina ya biyandikishi jegutaha. Amaniku wa kumbaho za matangazo. Ibitigiri bike bya biyandikisha. Ninge mumhavi tuma shirahamu mhoza makungu jimhunzi na bimukira IOM. Itakitaha ni mhunzi muli iminsi. Imwina limge harubuwa mazina ya biyandikishi jegutaha. Amaniku wa alika wabanu baka nga kuitaba kugira batahe. Kugio mhavi nizi indi istashizo habona. Bilawane kayuku mugambi utikika nywa kuzoba ndanya munango zumaka uza. Wivihumbibiri na mirongibi. Mukwezi kwa cumi uyu mwaka w'imbiri cumi n'icyenda aho Leta ya Tanzania itangarije yuko izotahukana impunzi zose kuba bikeneye n'abatabikeneye bose hamwe abarenga gato igihumbi n'amajana abiri baratahukanywe naho biri uko harimwo bake bivugwa yuko bagarutse kubera ibyo bahunze basanze bitarakemuka bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta baba ari igihugu cy'Amerika yuko igituma batiyumvira gutaha nuko n'abandi bagenda bakongera bakagaruka kumva z'umutekano muke
je kibazo cyo guhunga kani kiragera kumvo nabahungushe bagarusa rero nta burenganzira afise bwo kugenda mu gihe atamahoro araboneka itwoshoka tubwirane kubera nabahungutse n'ico gihe ububaza baradusanze no mu nkambi
jewe ni mu bantu batiyandikishije kandi ni uwo mugambi ntawo mfise kuko igihugu cy'u Burundi naho babivuga kujya ngo arimo amahoro nta mahoro ariyo ikimenyamenya nuko nabagiye bwa mbere bagiye bahungura bavuga yuko hari amahoro gushika uyu munsi baragarutse ngaho makambi none umva icyo gihugu kirimo amahoro kabuki kandi abandi baragarutse yumvire na nawe ari nka wewe bavuga ati ari hamahuru kagenda ukagaruka harimo nabandi bamwe bamwe usanga mu ikambi baragiye bafite imbyango ikwiye abagabo n'abagore n'abana mugo abagabushwe uyu munsi batigize baboneka iyo bari nico gituma tutuyumva igicu Burundi nta mahoro gifise nta nagatonye
jewe maze kiringo cy'amezi 3 nari yandikije sindata ingorane ahiri naje byanteye ubwoba kuberane nari yandikishije kubwoba bishobonekana ko ntoshobora gutaha muri kijya gihugu ko maze kumva ibihavugwa ari byinshi bihambaye urabona twe tubahantu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi ama radio menshi aravuga tukayumva tukumva ko haraba imigwi itwaje ibigwanisho yateye mu kibira abantu barapfa iratwara abasirikare none urumva ntikoshobora gutaha tumaze kumva ibintu nk'ibyo kuko nivyo twahunze
bamwe mu biyandikishije gutaha bemeza yuko biyandikishije kugusunikwa n'abarongozi bo mu gihugu cya Tanzania ariko uwo mugambi wo gutaha ntibari bwawiyumvemwo bivanye n'ivyo bumva bivugwa mu Burundi amatora yimirije mu Burundi nayo ni kimwe mu mpamvu zituma batinya gutaha kubera ariyo yatumye bahunga muri 2015
oya amahoro ntiyari bwaboneke kuko twiyandikishije kubera ubwoba bwa mukwa mukowa wa Kigoma yatubwiye ko tudatashe turotahukanwa ku nkoni cyane ku nguvu ariyo mpamvu twasomye twiyandikisha tutabyumvamwe
nitse nyene cyo tubona yuko atamuntu yashobora gutaha muri iki kiringo amatora atavuyemo ko nakare twahunze amatora
mukindi bavuga ngo ntasida hamba hariho hose barahamba ko turarindiri icyo bazoshika ku Imana yo mu juni izo bimenya gusa guko witwa inkoni se tuba tubaye abambere nabandi barabigiriwe kandi bagize ububisha butandukanye to turarindiri hama nivyashika naho amakongo naza karabibona
naho amaganya ari menshi ariko izo mpunzi zifite icyo zisaba hase hamwe na leta ya Tanzania ariyo yabakiriye kabaha indaro
UNHCR tuyisaba iturondelera hano twicara nta bindi byo kutubwira nawe ngo mu Burundi ntaho dufise gukumaze kuhafita ntubvayo twe nta hariho tugira nti baturondera aho twicara
nosaba babe baraduhaga baradutira kadaro tukaba turiberamo icyo twahunze ntiturabona yuko cyaheze hanyuma nitwabona ko giheze tuzohunguka nibyabona ko bishoboka mugabo ntibaduhungure ku ngufu mu gihe tutabigomba
nuko nsho twosaba icyambere leta ya Tanzania nuko yo gerageze kiyumvira kanzi karaba aba bantu bayiyandikishije kugira ntibataye umwanya bamaze n'umwanya barimwo n'ibiringo byimirije biri imbere yabo cyo dusaba UNHCR nacyo igerageze rabe ingere yo dufasha kudukingira kuko natwe turi munzi nk'abandi ntitwabyipfuje ko twiyandikishije ngo dutahe nico twahunze kitarabaho twiyandikishije kubera ubwoba UN dufashe dukingire
ngozo kwezi kwa 10 leta y'igihugu cy'a Tanzania yari yagabishije yuko izo tahukana impunzi barundi ababishaka n'abatabishaka bose hamwe harimo abake mu batari bwaronswe buhungiro n'abatari ifise makarita nibo batahukanye gusa inyuma y'iyo ngingo ishira hamwe impunzi amakungu y'impunzi n'abimukira IOM yakomeje gutahukana biyandikishije ku bushake bwabo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cy'a Tanzania James Jovini ku bwiji ya America
Banywanye bakunze bijwi rya America mu kirundi n'ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815 n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
You already know what time it is, baby.
I go chop you like banana.
I walk you like Rihanna. And if I got you, you go feel in my paraga. You don't care when I don't define you. My baby, tell me where you been. I just wanna hold you tight. Now your body where they bust my brain. Burubia wow, my baby, my baby, my baby, no de kuapara. My baby, no de boya boya. Taking off full level, na tuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. My baby, no de kuapara. My baby, no de boya boya. Taking off full level, na tuki kolabo. Hope say you the beauty tornado. If I got you, I go chop you like carrot too. If I got you, I go chop you like banana. I go walk you like Rihanna.